Twashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunze, muri kumwe natwe miganiro vy'uno munsi hano muri studio yindwi jewe Diane ninahazu n'abagenzi banje turi kumwe mu hinga bw'ivyuma. Twabonye twaramutse turabahaye ikaze muri isanga y'uno munsi rero mugiye gukurikira ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku batwumva muri mu Rwanda. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe murantwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice ya radio ijuri yobora kwisi hose. Twi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram, YouTube na Twitter ni vewa radio yacu. Izo mbuga murazidukurikirana ko mwebwe mutwumva muri Nairobi muri Kenya n'intara zitandukanye zigize ico gihugu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umuri gutegura amatora muri Kenya hejo yatangaje ko William Samuel Ruto hariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki ya 9 uku kwezi turimo. Umurwi uvuga ko Ruto yatsinze n'amajwi agera ku 55.5%. Raila Odinga yarashigikiwe na president agiye kuva ku butegetsi bwa Kenya Uhuru Kenyatta, nawe akaza mu kibanza cya kabiri ku majwi 48.9%. Amakuru adushikire mu kanya nuko Raila Odinga yanse ivyavuye mu matora. Ikigiye gukurikira niki kugira ngo nukwitura ubutungane ubutungane rero bukaramuka bushize aho umurwi utunganya amatora muri Kenya bukemeza ko William Samuel Ruto ariwe yatsinze amatora azobaye president wa gatanu wa Kenya. Intsinzi yiwe izoba ivuze iki kuri Kenya mu mahanga mu karere k'ibiyaga bigari? Turagaruka kuri ivyo bibazo vyose twongera turaba ingene amatora yagenze. Imbere yo kwakira abatumire twabatumiriye kugira ngo baze kudusesangurira aho bari muri Kenya, reka tubanze tunyarukire i Nairobi ahari umenyeshamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru kugira ngo atubwire uko umwuka wifashe. Pierre Claver Niyonkuru ahi Nairobi mumeze gute?
Rero neza Diane, Nairobi na mahoro ariko asa n'ashobora guhungabana umwanya n'umwanya.
Hahungabana gute? Amabarabara vyifashe gute? Ejuko hiriwe ugeranije nuno munsi aho Raila Odinga amaze kuvugira ko atatsinze amatora harakarusho hari ubudasa ari we yatsinze amatora.
Ibi sati yuko turavugana nayobe muri Kenya ni saa 10:04, urabona ko amabarabara abantu bose bariko barayavamo, ikiduga iriko iriruka, ndabona iri abantu bariko barataha, hari amaduka n'amagazi amwe n'amwe bariko barugara, harimo imbere n'amafarumasi aho imiti idandarizwa. Mu bice bimwe bimwe nko muri karitsiye ahitwa Matare canke Kibera hasanzwe hari abakunda canke bayoboke ba Raila Odinga, abantu urabona ko bariko bariyegeranya. Ntaho mberereye muri kino gihe nayitwa Mirimani, hoho hatana hakiri agahembe buke buke, ariko hariyo nk'uwo duheje kuvugana mu kanya mu ibarabara kandi ati ibintu bishobora kuyangara umwanya n'umwanya, inyuma yuko Raila Odinga amaze kushikiriza yuko atemera ibyavuye matora, ariko bamwe n'abandi hano bariko barashima yuko yabwiye abantu ko boguma batekanye.
Raila Odinga uravuze ko yabwiye abantu ko botekana nubwo yemeza ko atari William Samuel Ruto yatsinze amatora. Hari ico Ruto yoba aravuga inyuma y'ivyavuzwe na Raila Odinga?
Hatso William Ruto arashikiriza ico yashikirije yakivuze ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba umugwi utegura amatora umaze gutangaza yuko ariwe yaronse amajwi menshi ku bice 50 n'ibice 49 ku ijana. Niho yavuze yuko agiye gukorana n'abandi politike bose bari mu gihugu batavuga rumwe na leta. Yavuze yuko mbere ashimira Odinga, Raila Odinga ko muyitwaye neza mu gihe cyo kwiyamamaza, akavuga ati nzokorana nawe, ati hari abashingamateka bamwe bubo tutavuga rumwe tugiye gukorana, hari n'abakenguzamateka. Yavuze ko agiye kuba nk'uwegeranya abantu bose bita mu Gifaransa muri Assembleur, ariko muri kino gihe nta kindi arashikiriza. Ndetse kuko umvuze mu kanya Raila Odinga asabwa rumwe na leta amaze imyaka 70 y'amavuka, akaba arengeje imyaka 20 ahatanira arondera kuba umukuru w'igihugu, ariko n'ubu bikaba bitamuhiriye. Uwo yavuze yuko atemera ibyavuye mu matora, agahakana yuko umugwi utegura amatora watangaje amatora nyayo. Wewe yavuze ati ibyabaye n'inkamico kanatsinda n'ibyo aba akomiseri abantu bane bo mu mugwi utegura amatora kuri 7 bose barawiyongoyemo, bavuga ko ibyakozwe mu mugwi seni bari basanzwe barimo bitakurikije amategeko. Hafi ya 3 bonyine niyo bavuze yuko harimo n'umukuru wa mugwi ibyavuye amatora ari bizima. Ariko Raila Odinga yavuze ati tugiye gukorera, tugiye gukoresha ibyo byashikijwe na bamwe ku ndwi bari mu mugwi seni, tubitware mu butungane muri sentare ayinyuzwa. Iyo nayo ikaba bagiza kuyitura mu kiringo cindwi imwe gusa, kugira ngo ibyavuye amatora byemezwe cyangwa amatora asubizemo. Raila Odinga yanibukije yuko acibuka ibyabaye mu mwaka w'2007 aho habaye imvuru hano muri Kenya, abantu barenga 1000 bakicwa. Akavuga ati ndanibuka ibyabaye mu mwaka w'2017 aho nyine yari yambaye amatora naho nyine agapfigwamo. Ubu rero muri Kenya cyane cyane nk'i Nairobi ibintu biruko, ariko hari nta yitwa mu karere ka Kisumu sihagukiye Nairobi, abantu bamaze kuturira amapine n'ibarabara, abatwara amamoto bariko barirukanda, ariko turiko turabona yuko igipolisi kiriko kirasubiza ibintu mu buryo.
Bane mu bagize umurwi wa seni wo ngaho muri Kenya urimwo indwi, bane bariyonkoye bavuga ko ivyavuyemo batavyemera, batatu baracariyo. Amategeko ya Kenya yo batomora iki mu gihe ubwinshi bw'abari muri uyo murwi bavuze ko bitagenze neza? Hama gakosa bagata kurinde ko aribo bari bajeje gutunganya no kuraba ayo matora. Gapia Claver,
itegeko ritunganya ritegura amatora, itegeko rigenga amatora na rwa elektorali hano muri Kenya, rivuga yuko abenshi mu bagize umugwi seni bemeje yuko amatora yagenze neza, ata kibazo amatora ibyavuye amatora byemezwa. Ariko ngo mu gihe abenshi ya majorite bavuze yuko ibyavuye amatora bitakurikije amategeko, aho amatora ibyayavuyemo biraheza bikagaragara yuko atagenze neza. Ubu rero bamwe ngo benshi mu bagize umugwi seni donc 4/7 barenda igice bavuze yuko ibyavuye amatora atabyemera. Itegeko rero ryemeza neza yuko ibyavuye amatora bigaheza ngo byemegwe. Ni naho Raila Odinga yafatiye akavuga ati ni murabe namwe abarenga igice cy'abagize umugwi utegura amatora bariyamirije ibyavuye mu matora, ati none mwumva ayo matora yo bayageze neza gute? Juliana Nicegera umupfasoni Icegera twatwara umugwi seni hano muri Kenya, Juliana yahaye abamenyeshamakuru yavuze yuko ikosa rikomeye arishira kutwara umugwi seni utegura amatora hano muri Kenya. Akavuga yuko ngo akazi kari katangiye kugenda neza, haba mu gutegura amatora no mu kuyaharura mu ntango, ariko ngo mu minsi ibiri ya nyuma niho ibintu byagiye gupfira. Ngo hari ibiharuro bitagaragaye neza hibyavuye cyangwa bimwe nabyo ngo ugasanga biboneka ko byaharuwe cyangwa bitaharuwe gutyo uwo mufatoni Juliana akavuga yuko umugusemi utabyifashemo neza mu minsi ya nyuma ari naho ngo amajwi menshi ya Raila Odinga ashobora kuba yaratakariye cyanze akanyegezwa atawuzi iyo yagiye kugira ngo ntaharuwe
uwo yatwara uyo mu gutunganya amatora ari ku ruhande rw'abane cyangwa ku ruhande rw'abatatu
ari ku ruhande rw'abatatu basigaye bavuga ko amatora yagenze neza abagiye ku ruhande rumwe ni umupatso mwitwa Juliana icyegera cy'umutwaro w'umugwi yateguye amatora akaba ari kumwe n'abandi batatu bakaba bane mu gihe umutwaro w'umugwi nawe yasigaye na batatu bemeje ko amatora yagenze neza
aho uri abanyepolitiki batandukanye abamenyeshamakuru muri kumwe mu bitandukanye ngaho mu mirimo yawe itandukanye abasesanguzi abakurikirana politiki hagufi bariko baraha ikigiye gukurikira iyaheshusho inyuma y'ivyavuzwe na Raila Odinga n'inyuma y'izo mpaka zibaye mu bagize umurwi utegura amatora seni akenshi uyo murwi mu bihugu vya Afrika warukunze gusenyera ku mugozi umwe kagahagarara ku ijambo rimwe abizo mpande zitandukanye babamenyeshamakuru bakurikirana ivya politike babanye politike baba basesanguzi bavuga ko igishora gukurikira ari ca
icyo nabo se bashima kandi bashira imbere nuko utavuganye na leta ya Raila Odinga yahamagariye abayoboke biyo canke abanyonyi mugambe biwe kugumya umutima munda bakarindira ibizova muri sentare yubahiriza ibyo bashinzwe canke kuri supreme hano muri Kenya icyo nicyo bashira imbere bakavuga bati ikigiye gukurikira nuko mu minsi urimo munsi gushika mu minsi irindwi abakavuga na leta barangira Odinga bagiye gutwara ibyemezo muri sentare byerekana yuko amatora yibwe bakavuga bati rero turize neza tudakekeranya yuko sentare nta inyuzwa izoshira ari nta ishize ikerekana ko nimba ibyemezo Raila Odinga byo kwerekana byo bigaragaza koko yuko amatora yibwe bati nta nkeka iyo sentare izoshira ari nta ishize kuko bafatira ku byabaye mu mwaka w'2017 aho nk'uko nyene Raila Odinga yari yakoze yavuye mu matora hanyuma amatora asubirwamo wari umukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta aremera yuko amatora asubirwamo ariko n'ubundi nawe yasubiyemo Uhuru Kenyatta niwe yambuye agatorwa n'ubu bagira bati naho Raila Odinga azo ibyemezo azotanga byo kwerekana ko amatora yibye amatora agasubirwamo ubugira kabiri agabwira guhatanira mu kibazo cy'umukuru w'igihugu William Ruto na Raila Odinga bati nta nkeka William Ruto azoca atogwa nk'uko byabaye mu mwaka w'2017 ariko bakagira bati wait and see reka turindire turabe gusa icyo bose baguma bashyira imbere ni ijambo Raila Odinga yakoze ahamagara abanywanyi biwe ati mutekane mugumye umutima mu nda yanongeye ko ati Kenya ni igihugu cyacu igihugu cy'abasokuruza ntituzokwemera yuko hapfa umuriro hano muri Kenya ahubwo murindire icyo sentare idoshikiriza
iyo mvugo yiwe ya kino gihe muri kahise kuko hari haheze igihe kinini Raila Odinga arondera gutwara icyo gihugu cya Kenya ntibimuhire kandi kenshi yakunze kuvuga ati ibyavuye mu matora ntavyo nemeye ntavyo ndiko intro za kabiri zikaba iyo mvugo yiwe guhamagara abanywanyi biwe ati mwihangane muri kahise yo bara muranze gapia Claver
muri kahise yamuranze kuko mu mwaka w'2007 uruga yari niyo yarasubiye mu matora ariko anavuga ati ijambo yakoresheje ati nimuhananire uburenganzira bwanyu no mu mwaka w'2017 yari yavuze yuko abanywanyi be buharanira uburenganzira bwabo ariko icyo gihe nta mvururu zabaye ariko mu mwaka w'2017 habaye imvururu abantu barenga 1000 baricwa barenga 600 bahunga igihugu ariko uno munsi bakabwira bati iyo mvugo yakoresheje muri kahise uno munsi naho yakoresheje kera yavuga ati banywanyi haguruka muharanire uburenganzira bwanyu ariko uno munsi yagize ati banywanyi nimugumye umutima mu nda turinde ibizova muri sentare
William Samuel Ruto ejo amaze gutangazwa n'umugutegura amatora muri Kenya ko yatsinze afise amajwi menshi yabwiye itangazamakuru ryo ngaho muri Kenya ko Bena Raila Odinga hari ico bumvikanye ko utsinze n'uzotsindwa bazohana ikiganza bakemera ntahishize hama kubwiwe William Samuel Ruto ati natsinda nzemera ndanagutumire dusangire icayi tuyage twese tuje ku murongo umwe Ruto na Odinga hari makuru mwa mufise ko hari kiyago bamaze kugirana mu mpisho canke aka message babarungikiraniye kuri ivyo vy'amatora. Hari kivugwa mu itangazamakuru ryo ngaho.
Nta makuru dufise ko boba barabonana ariko imvugo ya William nako ya Raila Odinga iragaragaza ko batarabonana kuko yavuze ati sinemere ibyavuye matora sinemera n'umukuru w'igihugu yatangajwe n'umugusemi uhengamye ati nicyo gituma ubu mfata yuko ata mukuru w'igihugu umushasha aratorwa kuko amatora yabaye sindayemera ni nacyo gitegura yuko kumbure ataho boba baranahurira urabye mbere Raila Odinga ingeneye yaboneka ariko arashikiriza iryo jambo yaboneka nk'umuntu arushe kanatumba kuva ejo ku mugoroba abantu benshi bari barimbiriye icyo yoshikiriza mu mabarabara mu bubare ahantu hose aho banywera icyayi mu makafe mu makiberi kafe n'ahandi hose bavuga bati bose bagumiza kuturadiyo ku matwi bavuga bati reka turindire icyo bobo bita mutama ari bushikirize hari mbere n'uwatubwiye ejo ati hamwe mutama yatubwira ko twoja mu mabarabara tuyajamo ari naho rero benshi bafatira bakavuga bati uno mutwe yababwiye kuzi baje mu mabarabara nta mabarabara bashobora kujamo ariko kandi bigaragaza yuko ataho barahurira uriya mu Ruto na Raila Odinga kuko Raila Odinga yavuze ati tuzohurira muri sentare kuburana n'ibyavuye mu matora kuko nabyo nemera
William Samuel ku ruhande rwa William Samuel Ruto naho abari ku ruhande rwiwe biravugwa ko kenshi ashigikiwe n'ugarukago ngaho onye bobo hari ico barerekana kizaki kurikira ivyatangajwe na mukeba wabo Raila Odinga
nubwo ko hakiri kare ariko ejo mugoroba abo mu karere aturukamwo muri Eldoret bari bavuze ko baryohewe byabonetse ku mateleviziyo biboneka mu binyamakuru bariko barasenga bari mu ibarabara bavuga bati Imana yakoze Imana yadufashije kanatsinda na William Ruto azwi nk'umukiristo wo mu idini ry'abaprotesta ari naryo yavukiyemo akanakuriramo n'ijambo ryiwe yaravuze ati ibyabaye Imana yabikoze n'abayoboke biyo mbere havuka mu karere ka Eldoret nabyo bavuga muri kino gihe rero hano i Nairobi muri Kenya nta baraje mu ibarabara abayoboke biwe ngo baserebre canke baryohererwe intsinzi ngo baje mu ibarabara bafite nk'amadarapo canke ikindi ikigaragara ni uko hari agacerere agahengwe ariko nk'uko nabikubwiye tugitangura bamwe n'abandi hano bavuga yuko ako gahengwe ako gacerere bashobora guhinduka umwanya n'umwanya
Pierre Claver niyo nkuru urakozereka ndakure kubandanye udukurikiranira uko biriko biragenda hama turaza gusubira mu makuru yacu yo hanyuma mukanya canakira abatumire bacu urakoze Pierre Claver niyo nkuru ngaho i Nairobi muri Kenya ubandanye udukurikiranirana ivy'amatora nibiza gukurikira inyuma yawe
Eko,
bimwe mu byo tubemereye mu makuru yacu ari mbere turaza kubabwira William Ruto Samuel n'umuntu ki ivyamuranze ahanini n'ivyahe turaza kubigaruka ko bikuru na bikuru mu vyagiye biraranga ubuzima bwiwe nuko rero reka tunakira abatumire bacu wa kabiri nyuma yo kuvugana n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver Nyonguru i Nairobi nakira abatumire baza kudufasha gusesangura byimbitse no kwishura ibibazo vya mwebwe muri komura twumva ku maradio no ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ubu mwotwa batumire rero harimwo Bosco kubgayo no murunda kurikirana hafi politike ya Kenya hari ku murwa mukuru Nairobi Bosco amakuru ngaho i Nairobi muri Kenya
ndagize niriwe i Nairobi turashima bimeze neza aracatekanye kiretse icyo kurikira mu nyuma
ku ikaze muri isanga rero dusangira ikiyago
murakoze
ego Bahati Gislain nawe ari kuri kaminuza ya Nairobi ni kaminuza nkuru Université de Nairobi ariko aminuza amashuri y'igice cha kabiri MBA ya mugisata c'imigenderanire y'ibihugu n'ayandi makungu. Bahati Rislan, ikaze dusangira ikiyago nawe muri isanga.
Urakoze cyane Diane.
Ego, reka mpere kuri wowe Bahati Rislan. Ibyavuzwe na ibimaze gutangazwa na Raila Odinga wabyumvise ubivuga kwiki? Yavuze ati ibyavuzwe na Seni sindavyemera. Jewa matora mbona tagenze neza narijya ko bane biyonkoye bakavuga ko atagenze neza batatu nabo bakavuga ko yagenze neza. Wabyakiriye gute wewe?
Cyangwa na urabona Raila yakomeje igihe kirekire avuga ku kibazo cy'amatora hano muri Kenya no mu kindi gice cyagiye amaze yagiye atanga ikibazo avuga yuko hari ikibazo gikomeye cyane kirimo bitagenda neza mu biro by'amatora hano muri Kenya. Kandi ukurikije amapinio publiki yagiye akorwa mbere yuko aya matora aba yagiye igaragaza yuko Raila Odinga ari imbere. Ok, ntabwo mvuze ko amapinio publiki wenda ari correct, ariko majorite yazo zose zagendaga zimwerekana nk'umuntu uri imbere avuga y'ibintu by'amatora. So kuba yatsinzwe rero, kandi hakaba hariho n'abakomishona ba IBC bagezeho kuri bane bishyuye ku ruhande bakavuga bati twebwe ibyavuye hariya ntabwo tugendeye, ntabwo byagenze gutyo na gutya, bakerekana yuko ashobora kuba habayeho irregularities zitandukanye. Ikigo ndumva kuri njyewe afite impamvu ye yo kuba yabihakanye, kandi kuba hariho inzira yo kujya mu rukiko no kujya kugerageza gusaba urukiko gutanga ibico byabaye no bari uburenganzira bwe, kuko ni ibintu yakomeje guharanira kuva igihe cyose yagiye yitoza kugira ngo ayobore iki gihugu.
Ndakumva neza nawe uri ku ruhande rwo bavuga ko amatora ya Kenya atagenze neza yabaye mu tunenge.
Yanjye mbere ngewe nkurikije observation yanjye iri personele, nkurikije ukuntu nagiye mbona ibiba, kuko twari twikorera kuri televiziyo, kandi twebwe numvishe ibyo bariya bakomishona bane bavuze. Uruba niba abantu bari bari muri parikare y'abantu bari bari kubara amajwi, usanze bakavuga bati attention, muri harimo ari gukorwa ibintu bitari byiza. Ibyo ndabumva kuko bari barimo. Ikindi kandi panda igihe bari bari kubara amajwi hariya hari hariho umuntu wari ushinzwe kampani ya Raila Odinga yahagurukaga kuri podiyumu, baravuga ati ngo hari ibintu bitari byiza biriko birakorerwa aha ngaha, ibintu biri kuri social media buri wese ari kubibona, ntagaruka kuvuga ngo wenda mu bintu birimo bari kumanipira. Ndi nkurikije ukuntu yagiye mbona, mbona rwose nanjye nabishyigikiye ibyo Raila yavuze. Ok, niyo ari shifted opinion iri personal, ntabwo ari opinion ifite ubundi busesenguzi politiki ubwo ari bwo bwose.
Ni ibyiyumviro byawe, kandi ku ijwi rya Amerika twemera ibyiyumviro by'abatandukanye ko biba bimeze kose. Bosco, weho nawe ibyo Raila Odinga amaze gutangaza mu kanya wabyakiriye gute?
Icyo nashikiriza kimwe ni uko ari ikintu cyiza mu byo Raila yashikirije, cyo kimwe na Ruto nawe nyine ejo mu byo yashikirije, bose batanze mesaje yo gushyira igihugu cya Kenya imbere y'izindi nyungu z'abantu abana bariya. Yavuze ko abantu uko biri kose naho uko amatora yagenze ejo atabyemera, avuga ko uyu Chebukati atwara akanama kagerwa amatora ibyo yakoze ari nko gufata ntaga ibwirizwa shingiro rya Kenya, ariko yabwiye abantu ati mugume mutekanye, tuzokoresha inzira zose duhabwa n'amategeko kugira ngo dushobore kugaruza ibyo twebwe tuvuga ko twanyazwe. Nagiye neza rero iryo jambo, kandi ndavuga ko n'abanyakenya uko ndabibona aho merereye baryakiriye neza, kuko biratandukanye n'ibindi twagiye tubona mu bindi bihe. Iyo batajya kuryakira neza ubu ndaza amabarabara y'inayo b'intara ari karahika, ariko kugeza ubu uko tubibona haratekanye.
Uribaza ko ari ukuba William Ruto yari na vice president wa Kenya yaravuze mu gutunganya amatora, yaravuze yuko yatsinze ayo matora, hanyuma Odinga nawe yarashigikiwe na Uhuru Kenyatta, iwo murugu kavuga ko amatora atayatsinze, iwo murugu nyene bamwe bakivanamwe abandi bakagumamwo, naho hava yibaza ati leta ishobora kuba ifise ikiganza muri uriya murugu.
Ugiye kubiraba Diane, aba banyapolitike burya mashasha baguma bagaruka mu bihe bya Kenya twibukanye ko muri 2020 n'indwi gihadutse ureka niyo matora abaye n'indureka baguma bafata ko reference cyane bavuga ko ibyabaye muri 2020 bizogaruka twibuke yuko uyu Raila Odinga yariyamamaje aberewe vice president na Naruto bari kumwe abuno munsi bariko barahiganwa niho abari ko ababatsinze bagatangazwa yari Uhuru hamwe na Kibaki ndivyo biza ni ngururu bituma haba ubwicanyi bwinshi rero uno munsi naho giye kuraba Uhuru ashigikiye Raila Odinga kandi bava mu bwoko ubutandukanye ubwoko bw'abakikuyu ugiye gukurikira neza muri iki gihugu cya Kenya nibo bagiye batwara igihugu umwanya muremure kandi ugiye kuraba nibo haba hafise ubutunzi mu bijyanye n'urucuruzwa eka muri domene zose z'igihugu kandi ni nabo benshi muri iki gihugu cya Kenya urebye kuraba biyamamaje nabo uyu Raila yari afise ikigega ciwe Madakarua ni umukikuyu uyu Ruto nawe yiyamamaje afite ikigega ciwe w'umukikuyu bivuga ko abakikuyu nane hamwe batakariza uyu munsi Raila atsinze barafisemo uruhara wanashaka uyu mudamu Madakarua bibonekana urazi imyaka Raila yari arimo naho yarageze bibonekana naho Uhuru avuga ko yashyigikiye Raila benshi bakunze kubona yuko ahubwo yari umukikuyu uyu mushiki wiwe Madakarua yobandanije atwara iki gihugu ubu naho rero kubona Ruto yatwaye kandi muri Mount Kenya mu bakikuyu niwe bashyigikiye cyane naho nyine abakikuyu ntibahomba ku ruhande rw'abakikuyu rero nta ntambara n'imwe bashobora kubyura muri iki gihugu hanyuma rwabo kwarayira naho
bandanye
ku ruhande rwabo kwarayira naho hari ikintu gikomeye gituma uno muntu atantureka nibaza ko gishobora kuboneka byoroshye muri za manda ziheruka zagiye zirangira aho Raila yahamagaje abantu biwe bagahita baja mu ibarabara bakagenda kuri Uhuru Park bakagira amanama cyagihuheruka no kurahira yarahizwa muri ya kebye yombo bakakugwa muri iki gihugu yaravuga rimwe abantu bakumva kabiri bagahita baja mu ibarabara ariko wibuka ikintu yakoze atahurije ko cyane n'abari bamuri inyuma hari ikintu yakoze kirya kintu yakoze kitwa shake hand akajya kwifatanya na Uhuru byabonekanye ko opozisiyo igiye guterana na muvanga noneho hacabaho ata opozisiyo ihari bariya abantu bari bashyigikiye Raila uno munsi nta muriro barijyanamo cyane kuko barabonye hari n'abari kuvuga ati turitwa tubyarangira twishwe bakagenda bakaramukanya bobo bakibandaniza n'ubuzima bwabo ikintu gikomeye rero kiboneka yuko uno munsi dufite icyizere ko atafurika bishobora kuba
Ejitina urumvise ivyo Bosco avuze arerekanye ico no kwita igicapo kitwereka yuko yaba Ruto yaba Raila Odinga bose bari bafise ingene baronka amajwi y'abakikuyu abakikuyu nibutse ko ari banshe muri ico gihugu ca Kenya Ruto ubundi ni umunandi ava mu bwoko butari bwinshi ngaho cyane wibaza ko na wewe kuba uyo munandi ari we Ruto yarashoboye kwiba kumwe n'umukikuyu vyaba byaramukwegeye kuronka amajwi menshi ku bakikuyu yo baramwongereje amahigwe menshi yo gutsindaga Gisla ndumva hariho dutakaje ndega
je dutakaje
Gisla reka ntacyo tuje ku buhinga tuje ku mirongo ya telefone twakire abakunzi b'ijwi Amerika mu kunzira ko batugarukanira Gisla Rukundo Ivo uratwumva
ndabumva namahoro
uherere hehe
muri Kenya mu gisagara cha Eldoret
ego aha aho iwabo Naruto wogiye kuvuga ko ari mushasha ariko nivyo mu rugutunganya amategeko amatora wavuze ngira ngo mukurindira nivyo tuba turafasha byifashe gute rero ngahe iwabo Naruto Icuka kimeze gute?
Muri kano kanya tumeze neza, turashimira Imana. Dukuri ibintu bimeze neza hanyuma mumfatiye kubyo nabonye mwari mwatangaje mwandite mu by'ukuri amatora yarabaye kandi abamugara kerere aba mu mutekano ntangere hanyuma nk'uko twari tumaze iminsi turindiriranye igishyika ibiza kuyavamwo ku munsi w'ejo byarabaye baratangaza hanyuma hashoboye gutangazwa uw'abantu benshi bari biteze kuko murabizi turabakinira cyane abantu abanyamakuru buri gihe bagiye baraba hafi batangaza ibitandukanye ariko mu byo bagiye baratangaza n'uno munsi ibyanditswe biragaragaza yuko William Ruto ari imbere cyangwa yari imbere yatsinze amatora kubera ko amaresulta murabizi mwega abanyamakuru niyo mwayatanga cyane ikindi nacyo ni uko William Ruto intsinzi yatangarijwe yari yayikoreye ufatiye ku kuntu yagiye ariyamamaza ufatiye ku kuntu abantu bamutoye uretse yuko nabo mu bwoko bwa Rayira ubwoko Rayira asanzwe arimo abenshi bari bikemo imigwi ibiri hariho abari bari bashyigikiye uruhande rwa Rayira Odinga n'abandi bashyigikiye Ruto ibaze rero kuba hariho abantu bo mu bwoko bwa Rayira bagiye gutora Ruto kandi bakamutora ku bwinshi mu by'ukuri bijya bintu Rayira ariko aratangaza twese twumiwe tubibonye kandi ikintu kinatangaje ni uko rimwe na rimwe usanga abantu muri politike biragoye kwemera gushyiraho intara ishyize ariko mu by'ukuri njyewe ndabivuga nk'umuntu ari muri kino gihugu Rayira yaratsinzwe mu aya matora uko gusa bigoye kwemera kandi ikindi nacyo
usongora Yves turiko turakumva Yves turi kumwe
baje gutangaza neza isaha 12 mbere zirenga iminota mikeya ariko ikintu gitangaje umuntu yoca yibaza mbega Rayira Nuria mugore Marita cyane Rayira n'abandi n'akandi kagwi kiwe buba bari hehe kuko ni nabo bashoboye gutuma amatora cyane gutangazwa kw'amajwi k'umuntu yabaye perezida biseba cyane ni bimwe mu bintu abantu bose bakomeje kwibaza kugera na kano kanya ubwabo yemera shyiraho intara ikize nk'abanyamakuru cyangwa abandi bantu baba bamushyikira ntibamubwire yemera shyiraho intara ikize kubera ko ari ugutsindwa aratsinze
urakoze rukundo Yves wavuze ko uri ahakomoka William Ruto ugira umunsi mwiza ngaho
murakoze cyane namwe
ego imbere ko ngarukana kabazo nari mbadide Gislain muhinga bw'ivyuma barambariye ko Fabrice nawe arindiriye ko tumwakira Fabrice ikaze
murakoze cyane nitwa Imana Fabrice nkuko mubivuze mu by'ukuri tunejejwe n'iyo ntsinzi y'uwo muperezida watowe ariko nanone tukaba dufite ikibazo cy'uko ashobora kuba imvuru ndetse buriya nyuma yaho ntabwo ushobora gutera imvuru zikomeye nk'uko byabaye 2007 tukaba twagira ngo mudusobanure neza kuko abenshi dufite impungenge kuko bakwisanga bari mu rukiko nk'uko bushize byagenze murakoze
urakoze cyane ugira umunsi mwiza
yego namwe
ego bahati baratubwiye ko atakiri ku murongo wa telefone ariko reka dusubire kwa Bosco umvise akabazo ka Fabrice ati hari imvururu zishobora kuvyuka kugawe
nuko nari nzeje kubisigura mu kanya ka hera sinzi no bizwa mu Faransa ni probabilite y'imvururu ni nke cyane ufatiye ko nkuko nabisiguye hari impande nyinshi zifise impamvu zitaba zikora imvururu uno munsi urazi nk'uko hari uwarahejeje kubivuga mu babazi ibibazo yavuze ko hari uruhande rutari ruto rwo kwa Rayira rwamuvuyeho ego ntawovuga ko ari benshi mugabo hari abantu bakorana politike nka ba Mudavadi n'abandi barahavuye bajya kwifatanya na Ruto nayo nico ni kimenyetso cy'uko hari abantu benshi uno munsi batoba bakija mu mvururu kuko mu nyuma bajya mu mvururu bagasanga uwo bari bashyigikiye bakora imvururu yahindukiye yagiye kuramukanya n'uwo bagwana ni imaje ikomeye yabonetse muri Kenya nico bituma nayo nyine yabahamagariye yuko bogira Kenya imwe batakomeye ko Kenya yononekara kubera umuntu umwe kuko wewe avuga yuko ugomba kuzana imvururu ahubwo ari Chebukati ikindi tutakwibagira kwibutsa yavuze ko Chebukati ko yamwise mu cyongereza ko ari dictator no kuvuga umuntu atwaza igitugu hanyuma mu gihe Ruto we yamwise umuheho yavuze ko ari intwari hanyuma nawe wacyavuga yuko ahubwo intwari ari bajya bane banse kwemera ibyo Chebukati yatangaje urumva kibazo aho kiri hasigaye yuko sentare na hatatu mu iko azoja muri sentare yavuze ko azokoresha ibishoboka byose arekurirwa n'amategeko hasigaye ko sentare ariyo ishobora kuzogira icishikirije kandi icishikirije ugerageje kuraba umuntu ashaka kwiteka n'ega sentare idoshikirije
Hanyuma wowe akabazo nembajije narimbajije Gislain twamuze ku murongo wa telefone we yacitse reka ndakakugarukane Deco Bosco urumva Raila Odinga ni umururo nibashe muri Kenya Ruto akaba umunandi ari muri bake kandi ikibazo camoko kiracahari ubiravye mu mibereho ubiravye muri politique bukebuke amajwi menshi bibaza ko nka Ruto yakesheje abo bakikuyo mu kwiyegereza uwo yari yaratoye ngo amubere vice president zo mubera vice president mu gihe azotsinda amatora canke
niko yaragifuje uhuru Kenya tako amajwi transise yo yakesha Ruto akayashira ku ruhande rwa Raila ariko yasanze William Ruto nawe yakinye umupira hakiri kare yaramwitanze kuva amaze kubona kiriya kintu bari ko baratoza kitwa BBI na Raila burya niho ngenda muvano yavuye bagomba ko haba president Cisse aba vice president babiri akaba premier ministre Cisse aba vice babiri bo bakabona yuko aba banyapolitike bose bakomakomeye baheza bakaronka ibibanza by'imbere mugabo bakifuza ko Raila ariwe yoheza akabatwara rero Ruto wewe nawe akavuga ati twavuganye yuko twari imyaka 18 ngatwara 10 kuva amaze kubibona uwo mukenya uri kurakinwa yaciye yinjira muri Mount Kenya mu bakikuyu atangura kujya gusengera yagatanga amashikanwa mu masengero akazereka ko ari umwana wabo ko yakoranye ko akorana n'umuhungu wabo yagiye abafasha n'igihe muri mandi heruka ko urubanza rumaze gucibwa rwa sentare uhuru Kenya kabyabonekana ko yarushagiye kubiheba ariko amuha inguvu amuguma inyuma gushikaho bafata iyi manda rero bari abakikuyu bari baramaze kumenyera cyane Ruto kandi muri kahise naho abakikuyu bari barigishijwe yuko Raila Odinga abarumberwe no muri kahise ukaraba se wa Raila Odinga yabonekana nk'umwanzi w'abakikuyu na Raila bari basanzwe bamufise nk'umuntu ari umwanzi wabo batigeze biyumvamo rero kuca uhuru agomba kugetuna ayo majwi mu kanya gatoyi katanganye n'imyaka ibiri n'ibyari byoroshye yari yaramaze kumutangayo icyo kibazo cyahabaye
hanyuma none ari nka hamwe ubutungane bwa Kenya bwoshira ahashize bane bari mu murwi utunganya amatora muri ico gihugu bukavuga uti amatora yasubiyemo ntiyagenze neza bakasubiramwo ni ibintu bibiri William Ruto agatsinda ikico kurukira kuri we co bica kuri kazoza ka politique ka Raila Odinga hamica kabiri ni aho Raila Odinga ahubwo yo caza agatsinda ico kurikira kuri politique ya William Ruto co bica kuri wewe
ndere ko ni ikintu cy'umunze cyo kumenyesha makuru yavuze tugitanga ikiganiro yavuze ko ubundi ibwirwa itegeko rigenga IBC rivuga ko bategeza kubyemera amajorite ariko siko byanditse ntaho byanditse ahubwo itegeko rivuga yuko ubutangaza n'uwo bita returning officer nawe ni uyu Chebukati bibigara bavuga ati ibyatangaza biba byagenze gutya biba byabanje kumvikanwa ko ariko gusa nibyirwa shingiro biremeza ko komisiyo iyo ariyo yose kugira ngo itange icegeranyo kandi ni logique normale abantu bose bashobora kumva kugitanga icegeranyo nuko abagize iyo komisiyo boba babyumvikanye ko bose mu gihe batabyumvikanye ko bose naho niburi ko bitora bikaboneka ikindiro gitsindi cyaricyo icyo cyabuze hajya hano ubu rero sentare igiye kuzokisoma amategeko niba asanga koko Chebukati afise uburenganzira bwo gutangaza bakava ku ibyo yatangaje arivyo cyangwa bikaba ngombwa ko basubizamo, ariko tubanze twibuke iyi BBI nayo yaraciye muri sentare, urubanza rwagiye muri sentare twawe na Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, hanyuma byakunze baratsinzwe umengo ziba imanza zibiri bazoba bajanyeyo n'uru nago amakenga ni menshi. Bumvise ibyemezo bari abane batanze bavuze ko amajwi uteranije usanga ari jana n'ibice ubusa kimwe ku ijana, urumva birarenga ati logic mathematique ntibyumvikana, ati ubwo ibice ubusa kimwe bingana n'amajwi ashika ijana mirongo ine nanga ibihumbi ijana mirongo ine naringahe, ariko niyo woyafata ukayashyira kuri Raila naho nyine niyo ishobora kucatsinda. Nibyashika rero sentare ikemera yuko koko Ruto ariwe yatsinze, na kindi kizaba gisigaye nuko Raila acabandanya akora cya gikogwa asanzwe amazemo ibihe bitari bito cyo kuba umuopoza, kandi Ruto yaravuze yuko kubwiwe utwara leta itagira opposition ari risk ndende. Bivuga ko rero yaranene ko hari ibyo azoza amubaza, azoza yumviriza ibyiyumviro bya opposition, kazoza karayira kazobara ko muri opposition, simba nabona nfatiye ku myaka afise ko azohaba yongera kwiyamamaza ubugira gatandatu. Hanyuma igihe Ruto nawe senario birari gasanga koko ntiyatsinze, ikihari ni uko Ruto n'ubu turabona yuko azosubira kwiyamamaza. Niyasubira kwiyamamaza icyo nk'uwo mubwira ngo mpanure Raila yo cakora nuko atakora nk'izi yakoze mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi yo kwemera akagenda kwiyamamaza atagenze gusaba ngo Chebukati nacabanza gukurwa, kuko ubuheruka niko byagenze, agaheza agashyira ingufu cyane cyane ku bantu biwe ba kera, kuko muri iyi myiyamamazo yabonekanye ko ingufu ziwe yazishize ku guhiga cyane abatahoza n'abantu banyu biwe bo muri Mount Kenya, ariko yibagira za Mombasa hariya za mu Baluya mu Bajaluo muri za Kisumu aho yarasanzwe ari iwe, akibaza ati ni ngombwa n'ubundi bazaguma bantora, ariko kibabya yuko hari abo bita vinana bari bamaze kumuva ko bakagenda batwaye abantu, bisha bituma rero wasanga aho yatsinze Raila yatsinze uyu Ruto wasanga yamutsinze nko kuri mirongo itanu n'indwi ku ijana mirongo itandatu na kabiri, ariko ugasanga Ruto aho yamutsinze kuri mirongo icyenda n'umunani ku ijana, bica bituma amusunika cyane yoca heza agakora ingufu rero agakora n'amadakaruwa kumbe agafatiriya Mount Kenya, hanyuma nawe agasubira mu bantu biwe bakongera kumugarukako, kandi bose ikintu boca bashyiraho ingufu ni ukuraba abantu benshi batatoye bakamenya igituma batatoye bakabahamagarira kujya gutora, nibo boca babisobanura kuko hateza gutora miliyoni zishika mirongo ibiri na zibiri na
Chanda kugaruka ko Bosco, chanda kugaruka ko umusigurire gato ivyo opposition Ruto avuga ko azogira kugira ngo yamize ijisho kuri we, ariko imbere yo kugaruka kuri ako kabazo reka mbanze mfate ikibazo cha Ferdinand ikaze.
Murakoze cyane.
Uherere hega Ferdinand.
Yemerere ya ni Kigali
akabazo canke intererano ku matora ya Kenya ivyavuyemo n'ibiriko biravugwa harimo ivya Raila Odinga yanse ko yatsinzwe.
Ye kinza mbere yembanje gukeza William Ruto nyine uko ngo ntsinzwe nyine bwo yamaze nyine kumugeraho. Nye muri make nkanjye kubiti cyane ndabyishimiye cyane. Ntabwo navuga ngo byagenze gutya ngo ntabwo nina ngo yatsinze ngo atarabikwiye uko byavuye mu matora, nyine ntabwo nakanije byaravuye mu matora, ahubwo turamukeje ko buriya Ruto nyembo nari n'umuntu byibuze unasenga azana kubikiza n'ijambo ry'Imana, umuntu usenga azi n'ijambo ry'Imana azakurikiza, ntabwo azafata wenda ngo ibintu ngo akorere bamwe ngo oya yendo mba azafasha abantu bose hamwe kibazo nshaka kubaza unese ko bavuga ngo byinyigaragambyo niki ubwo ikintu cyabaye nuko yena amatora ngo yibwe byaragenze ubwo n'amatora muri makenda baba ko yaba yari
urakoze reka duce tuguha Bosco kwishure Gilbert nawe we utubwira aho uherereye icubaza akabazo kawe kugira Bosco atugire ko twose werega Jiribe
ndabaramukije cyane Jiveniri ibujumbura mu Burundi
akabazo kawe canke intererano
ego ndabise kabazo nashaka kubaza uwo mutumire rega ni gute abapolisi abantu bo abanyabapolisi bo muri Afrika rega imizamo yo kwanya ibyavuye mu matora kandi umuguzi ugeze gutegura amatora uba watanze avi yawo imizamo murabona ibyo shikana Afrika
urakoze ubwira umunsi mwiza Gilbert ngaho i Bujumbura
akabazo kagira kabiri rega mutumire urabona neza ko nyuma y'uko Raila Odinga yanse ibyavuye mu matora hari ikibazo kizaba kiba muri Kenya cyane ruto arasubije imeze neza nuko murakoze
ubwira umunsi mwiza i Bujumbura Bosco ndaguha kanya ego Bosco ndaguha kanya ushuye kuri Ferdinand na Gilbert bose bishure mu minota mike cyane kuko bisa nk'ibyo twari twagarutse ko ariko bashaka kuba badufatiye mumva hino munjaye
Ferdinand avuga ati ndege none koko amatora yoba yaribwe Joseph ashobora kuvuga ati amatora yaribwe cyangwa ntiyibwe mugabo urabiye kuvyabaye mwenyewa kwa ya IEBC ije akabwe amatora ejo batangaza byabonekanye yuko hari ibyo kutizera watsinzwe hari ibyo yofatira ko akavuga yuko amatora atagenze neza umaze kubona mu bajejwe amatora ndwi bane muri bo bavuze bati ntidushobora kwemera ibiza gutangazwa kubera ko harimo agafungu bavuze ngo opaqueness ako gafungu rero niko gashobora kuca gatuma hari uvuga ati jewe nibwe naho bantangaje ko natsinzwe kiba gisigaye rero Gilbert yabajije ati ni kubera iki abanyafurika bama buri gihe bahakana ibyavuye mu matora kandi umugwi uba ugendwa amatora watangaje sinzi twovuga ko Afrika muri rusange ni ibihugu ikiri mu nzira ija muri demokarasi ntabwo twavuga ko ari ibihugu birashika muri demokarasi koko hambere dufatiye kuri Kenya ho wonavuga ko hari ibimenyetso bya demokarasi biboneka bigaragara ise bishobora kuba bisumbije mbere ibindi bihugu byo mu karere aha rero nicyo gituma bama buri gihe bahakana iba byavuye mu matora nubwo ko hariho cya kibazo nuko ndi mukivuge mu kirundi cya separation de pouvoir aho usanga ubucamanza bubwirizwa na executive n'ubutegetsi ugasanga ibya gisirikare byivanga muri leta ugasanga byaracanganye kubera ko demokarasi tukiri mu nzira ya demokarasi ariko tufite icyizere ko bizatora bisobanuka ku buryo umugwi ugendwa amatora uba wigenga koko udatangaza ngo abantu bavuge ngo wabwirijwe na naka
urakoze cyane urakoze nibaza ko
Ferdinand
yabaza
ko hari kishobora kuzoba igerayira yo sindi rubanza atinze rubanza nta kindi kizoba nuko baziyamamaza hanyuma bagasigamo bagatora kizoba ari igihingwa niko tuzita mu Kirundi kizoba ari igihingwa agacaboneka umwe watsinze muri abo ariko probabilite ni nke ko amatora azosubirwamo ugiye kuraba
hanyuma rero ka kabazo nari ndakubwiye ko mbaye ndabika mu kurindira ko twakira abo duhejeje kwakira wari uvuze ati ruto agatsinda birumvikana ko Raila Odinga ducabandanya akazi wakisa kazamenyereye ko kuba muri opposition na ruto yaravyivugiye avuga ko ashaka kuzoshiraho leta izo kwemera ko opposition yamiza ijisho ku bikogwa vya leta izo kwemera ko opposition iguma iraba ikontrola iraba kanuko se leta iri kwirakora iyo yo bari demokarasi nshasha muri Kenya iri kwirajamwo canke vya ribi hasanzwe urabona ko ruto agatsinda ivyo yemereye opposition izo azobishikana akemera ko bakorana nka bamwe nubwo batazo bavuga rumwe
ubwambere aho nagomanda abamenyesha yuko abakuru b'ibihugu bose batsinda muri bihugu bya Afrika mu dusangi na cyane cyane muri aka karere kacu nta n'umwe ndetse bamwe bake bavuga ko opposition anakenewe kumvikana benshi baremera ko opposition abakirirwe bazobumviriza nabo bagatanga ibyiyumviro ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu baba batsinze kubera umukuru w'igihugu rero aha muri iki gihugu ukirega ubona byari hasanzwe ngo barire ingendo nshasha canke byarahabaye imbere y'uko Raila Odinga hamwe umukono na Uhuru Kenyatta asanzwe gutwara igihugu uyu munsi twari tumenyereye kubona iyo hari banashaka n'iyo aha muri iki gihugu cya Kenya ibifungurwa nico no kwita Arimado Bars n'ubugari bw'ubududu ifu ya duze twama twabonye Raila Odinga asohoka akavuga agasemerera mbere hari igihe ahamagarira abantu wibarabara igitoro cya duze amavuta ya duze hari igiturire runaka cyadutse mu gifata runaka warabona ahamagara akifatanya nabo mu mashyirahamwe aharanira ibyiciro bya politiki akavuga ugasanga natanga amakonferansi arabwiriza leta arakosora leta twarabibona byagiye guhagarara kuva habaye ibya shake hand rero twizere ko Ruto nk'uko yabivuze kumbure yifuza ko yogira umuntu wo kuza aramukosora nk'uko yabivuze akamenya ati nganda akwiye guhindura naho ndakwiye kubigenza gute ariko bishobora kuba ari imvugo ya politiki kuko ugiye kuraba Ruto si umuntu akunda kuva kwizima niko tuzivuga mu Kirundi ni umuntu yafashe ingingo ntakunda kuyiva ko cyane mu bihe bya politiki nibaza rero yuko opozisi zo hanze imubwira ati ibi wakoze wari kuri koruku ngo ahave abyemera byihuse reka torere tubaze
hanyuma rero Ruto akemezwa burundu nka president wa gatanu wa Kenya azoba afise ico twita majorite mu nama nshingamateka ya Kenya ubwinshi mu nama nshingamateka ya Kenya nuvuga ko azoba anafise n'ukuboko gukomeye ko gushira imigambi itandukanye yiwe yagiye aravuga ivyubona wewe nkaho muri Kenya azoca yihindura yihutira gukora yihitira guhindura muri ya misi jana aba president baja ku butegetsi bagakora ico bita ibiboneka mu misi jana bashikiriza makungu n'aba batoyi nivya ubona zokwihutira
icambere nagomba kuvuga nuko bizoro hacane buda alonsa kazi katoroshe namba na gatoyi kuko nubuze yuko afite majorite mu nama nshinga amateka ashobora kuba ata majorite afise niyo bari basumba ndakurikira neza ngo bitoranuke neza biboneke uzosanga umwe afise nka 50% undi afise 50% ariko ni hasi na hasi cyane basa nuko ubangana nta tegeko uvuga ngo rizogenda ngo abo baca baritora rirengane byoroshye cyangwa ngo abo kwararira baca baritora rirengane byoroshye afite igikorwa kitoroshye ikintu kinini kihanze Kenya nibaza yuko azohera kukundira ukuntu ubona ideni bafite iki gihugu gifite ni deni rirerire basi imihanda myinshi bubatse ariko bayubaka mu buryo bw'amadeni yana kivuze cyane ko ategeka kuzogikorera ko kugira ngo bave mu deni hanyuma ikindi ashobora gukorera ko yavuze ko afite programme yiwe y'amezi atatu umwaka umwe kugira ku myaka ibiri nibaza ko mu mezi atatu ari mbere icyo ategerezwa kwihutira ni ku kijyanye n'ubuzima bw'abanyagihugu ubugenda buzimba buri mwanya muri kino gihugu ibintu byinshi byo mu buzima bwa minsi yose hano byaraduze kandi yagiye yemera ko azokora ibishoboka kugira ngo ibiciro byo byagenerwa mu buzima bwa minsi yose ku banyagihugu bishobore kugabanuka abanyagihugu boroherwe.
Baravuga ngo ababikurikiranira hagufi ko buriya Kenyatta Uhuru Kenyatta agiye kuva ku butegetsi yari yegereye igihugu cy'u Rwanda gose bafitanye imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Rwanda mu gihe ruto nawe yegereye Uganda uratsiko yigeze ngo no gukora y'urugendo hanyuma uhura akagaruka amubwira ko yagiyeyo bidakenewe atari yabisabiye uruhusha bije biha iyahe sura akarere kari mu bibazo bikomeye hari abasirikare bavugwa muri Republika Demokarasi ya Kongo bava mu Burundi Kongo ikagiriza n'u Rwanda yuko rubifise mu ruhara mu vya M23 n'ibindi bitandukanye urabona ko William Ruto yafata ubutegetsi bwa Kenya azoshora kurengera ibyo bibazo muri akarere k'ibiyaga bigari gasa nka kigawe akarere ka Afrika y'ubuseruko gasa nka kigawe mu mice ugeranije n'ibibazo bihanza ku karere
ko Ruto akariye imigenderanire ya hafi na menshi bahera umukuru w'igihugu cya Uganda yekabuka mu Museveni biravugwa cyane kandi ibiri mu bintu abanyakenya bagiye bamutinyira banamwagiriza ko uyu musaza waha hakurya asanzwe azoba aronse uburyo bwo guca asa n'ubutegeka kino gihugu agatanga kukibwiriza uko abyumva ariko ugiye kuraba uko igihugu cya Kenya gitunganijwe sinibaza ko bizonashoboka uretse ko n'uyu musaza nawe nyene umuryango ikiko kirarengana atazotwara umwanya muremure Ruto nawe uriya musaza ariwe atwara kijya gihugu kumbure sinzi muri kazoza nibaza yuko mu karere ahubwo jewe mbona akarere turimo hari ikigwa kinini aya matora ashaka kudusigira n'uburongozi bwa Ruto hari kigwa kinini yabishobora kudusigira murabona yuko umukuru w'igihugu ahari uyu munsi muri Kenya yari yashyigikiye Raila Odinga ariko birangiye atari we ashyirwa imbere watsinze aya matora mu gihe byo uboneka koko yatsinzwe kumbure niyashyirwa urubanza bikabonekana ko yatsinzwe koko izo bari yindi shusho tubonye mu karere aho ubushyigikiwe n'ubutegetsi buhari ashobora gutsindwa
urakoze reka fate ni hudu
kigenga k'amatora kakubakwa kagatangaza ko ubushyigikiwe n'umukuru w'igihugu yatsinzwe izo bari bishasha mu karere itari tumenyereye
urakoze cyane
izo bari intambwe nini ya demokarasi
ego reka mfate Marcel aho uherere kandi ndaguhe imisogo ndamike kugira ngo turonke umwanya gusezerana neza uherehega Marcel
imerere yano i Kigali mu Rwanda nk'uko bisanzwe
wihuta rero
yego ndewe ndashaka gushimira Imana yahaye intsinzi iriya mu ruto kubera ko hari impamvu eshatu shingiraho zatumye atsinda ari nayo mpamvu bwana Odinga adakwiriye kwibagana inkiko uretse ko kugara inkiko ko bifite ishingiro kuko kariyeri ya politiki irarangiye impamvu irangiye imyaka afite azongera ko kwiyamamaza ageze muri za 80 n'abandakira kuko twa twari tuzi yuko nanatorwa y'imanda atazayirangiza icyatumye rero ruto atsinda twebwe nkuko tubibona urabona ikintu cy'amoko muri Kenya kiracyagenda cyane kiracyafite ijambo ntuza n'umujyaruwa perezida Kaumukikuyu ariko urebye hari undi mu perezida bari kwirengagiza wowe igihugu Arap Moya ahaturuka yari yarahagize nk'agahugu ke yarabaye nk'umwami ku buryo abaguverineri ndetse n'abadepute baho baturukagayo
urakoze Marcel
yajyanyeyo abantu be ku giti cye naho ararenga arahatsinda
urakoze
kwa Marita ararenga arahatsinda
urakoze Marcel
atsindayo ibyo byose ni ibintu byatumye
urakoze Marcel murumva ko yishimiye intsinzi ya Ruto nuko rero Bosco kubgayo akajambo kawe masogonda makenya kugira ngo tusezerane kuri ano matora icanyuma uwo bivuga ko nicahe gato cyane mu misogonda mike
ikintu no vuga nuko kugira icigwa mu karere tukagira intambwe muri aka karere k'ibi bihugu tukabona ko bishoboka ko habaho amatora afatiye kuri demokarasi adafatiye ku ijambo baba basanzwe bari ku butegetsi ariko tukareka umugwi w'amatora ukigenga.
Urakoze cyane.
Kandi abanyagihugu bagatora.
Urakoze cyane.
Icyo kigwa mbonanora ngiza ko hanyuma mwakoze kubitumira.
Wakoze cyane Bosco kubgayo tukibutsa ko urumurindi Burundi ukurikiranira hagufi politiki ya Kenya uri ku murwa mukuru wa Nairobi. Ejo nitwongera guhamagara zo twitabe wakoze. Turashimiye kandi na Bahati. Ego turashimiye kandi na Bahati Jislam umuse ko ma telefone watadukundiye kugira ngo tubandanye tuyagari atwemereye araza nawe ariko akurikirana iby'imigendranire y'ibihugu n'andi makungu kuri kaminuza nkuru ya Nairobi muri Kenya. Yakoze numenyesha makuru acu Pierre Claver niyo nkuru yadufashije kugura kino kiganira tugira icuka uko cifashe muri Kenya. Turabandanya makuru yacu ari imbere. Dieudonné Cyubahiro wakoze cyane twongeye guhwa ikazi nyuma yo kuva mu karuhuko k'akazi yakoze na Engineer Ardien Nahazwe niyo bateguriye yongera bashikiriza muri sanga yuno munsi turasura makuru.